Kefa nibizi yarungitswe mu ibohero rikuru ryo kumurwa mukuru butunzi Bujumbura rizwi nka Mimba hejeje kumvirizwa n'umushikiriza manza akizigenza Republika ya Rwanda Ahmed Yakiza nkuko amasoko y'ijwi rya Amerika yabitubwiye yagiye gusambishwa nk'igihe cy'isaha zitatu n'iminota 20 z'agatondo yumvirijwe mu ibanga mu bandi bantu bari bamuherekeje nta n'umwe naho umuryango wiwe yemerewe kumuherekeza mu cumba yumvirijwemo kandi nta n'umwanya wo guhabwa umushingwa manza munganya ya Ronse zabaye nk'ikibiriraho yumvirijwe acararungikwa mu ibohero butarariye nikabiboneye ibiganiro rya Amerika ku mutahe wiwe watanguye kumenyekana kuri uyu wa mbere hari handitswe ko kwabwirizwa kwitaba imbere y'umushikiriza manza akizigenza ku mvuzo z'amatohoza Jean de Dieu Ndereyimana umunyamabanga mukuru wa Codebu yabwirijwe rya Amerika ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri ko gishobora kuba gifunze mukuru wa mugambwe ari amajambo yanditse ku rubuga hwaniro rw'umugambwe rwa X aho yavuga ko abarundi bari mu bukene akabasaba kuba intwari nk'uyiguze ntayo kwikukira Burundi umuganwa rwirwa gasore
kwebwe mu mugambwe w'abahizi Codebu iragenda daye wakiranye mu babaro ntangere itumwa ko ndetse n'ipfungwa ry'umukuru w'umugambwe Kefa nibizi kubijanye n'ivyo yagirizwa twebwe ntavyo twamenye ariko kumwihwezo twagize twasanze ivyo bafitanye isano n'inkuru yo bayaciye ku rubuga hwaniro rwa Twitter y'umugambwe bigenekezo rya 13 gitugutu no mwaka aho twibuka incungu y'ukwikira ko barundi aho bigaragara neza ko habaye kudatahura neza icyumviro carimo muri ivyo vyanditswe kuri ugo rubuga isiguro yero yose twobiha twobiha isiguro ijanye n'ibihe turiko turegereza bya politiki
aya majambo yanditse yari yashikirije n'itangazamakuru ryo mu gihugu hagati kuwa 13 ku kwezi kw'icumi hibukwa imyaka 62 iheze rwa gasore yishwe n'ijwi rya Amerika ryabimuganirije ko igihe yari kavuga ku bukene igihugu kirimo muri bino bihe
muri kino gihugu cacu cugarijwe cane n'ibibazo vy'ubukene bigaragara yuko bisaba yuko umuntu wese yitanga bivuye mu guharanira uburongozi bwiza kuko ivyerekeye iterambere ry'igihugu kuko umugano wa Dovico ugasaba bivuze umushinge wavyo n'ukuronka uburongozi bwiza kuva hasi gushika hejuru abarundi twoshishika tugira umutima ugutsinda ubwoba ukwitangira igihugu naho twobona umengezo turiko turakora birashobora gutuma tugira ingaruka mbi twagira igioragi ryo kwama tugira umutima ukwitangira igihugu ko muri no minsi turabona yuko umenga abarundi benshi basigaye bagendera mu bwoba
Maître Christian Ntakarutimana umukuru w'unani rw'abanyamategeko mu Burundi kaja Burundi asaba abacamanza gusoma amategeko no kuyisungana rijya amajambo Kefa yashikirije abandi bantu benshi barimo umushikiranganji wa mbere Gervain Ndirakobuca bavuze asa nayo muri iyi minsi nyene
bumvise atakintu na kimwe cyo mufunga amajambo yavuze atandukanye n'ayabandi birirwa baravuga bose amajambo umushinga ntaye Kefa nibizi yashikirije atandukanye na gatonya n'amajambo umushikira nganje wa mbere Gervain Ndirakobuca yashikirije naho mu wowe yumviriza wese cyangwa wayumvise arumva ko afitanye isano yose ntatandukanye na rito yari hari twe tukavuga tuti umutungane bacamanza bakurikiza amategeko amategeko aravuga yuko imbere y'ubucamanza abantu baba bangana imbere y'amategeko abantu bangana ni ukuvuga yuko rero icyo cyaha cyagirijwe Kefa nibizi kitoreka kwagirizwa n'umushikiranganji wa mbere Gervain Ndirakobuca
Ijo metre Ntakarutimana shimangira vyavuzwe n'umushikiranganji wa mbere yabitangaje kuwa 9 ku kwezi mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura mu ihuriro ry'abakenyezi b'imboneza n'indongozi ryajyatumwe ko Angeline Ndayishimiye mutambukanye wa president Ndayishimiye
Leta y'u Burundi irarajwe ishinga n'imiryango ibayeho umutima utari munda bamana umwitwarariko bibaza ico barara bafunguye abajya ntibahaje hamwe n'abafungura ibidakwije ingaburo
umugambwe Codebu kera wahora witwa Codebu iragijyandadaye ariko washimye guhindura imenyetso n'izina kugira abanywanyi ntibawitiranye na Codebu washinzwe na Melchior Ndadaye yishwe nyuma y'amezi atatu gusa ari mu ntebe y'umukuru w'igihugu kwa 2021 ukwa 10/1993 amaze gutsinda amatora ya mbere yabaye hisunzwe intambwe ya demokarasi mu Burundi wa mwaka nyene ero Republika neza ijwi rya Amerika